Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane, urakoze namwe bakunze biradiyo Ijwi rya Amerika. Intumwa z'akanama kajejwe umutekano mu Burundi, kajejwe amahoro n'umutekano kishyamwe mpuzamakungu ziri mu Burundi, ejo kuwa gatanu zarabonanye na Perezida Nkurunziza w'u Burundi. Samantha Power arongoye izo ntumwa, yaragize icyo ashikiriza inyuma y'uwo mubonano.
Well, we've expressed concern about the allegations of external interference. And I think that we have conveyed those privately, and we have conveyed those now more recently publicly. And it's very important that nobody support armed opposition groups, no matter what they assess.
Samantha Power avuga ati twarashikirije ko dufise impungenge ku byagirije by'uko hari ibihugu byo hanze bifise uruhara mu guhungabanya umutekano muke mu Burundi. Ati twatanguye kubivugana mu mwiherero, ubu naho tubivuze ku mugaragaro. Ati ibi birahambaye, nta n'umwe ashigikiye imigwi itavuga rumwe na leta ikoresha ibigwanisho, naho yo bifise ivyo igomba gusaba uko biri kose. Naho vyoba ari vyerekeye kiringo kigira gatatu, nta mbabazi kubakoresha ubwicanyi kugira bumvigwe. Ati twarabonanye nabo muri societe civile hamwe n'abakorera ibinyamakuru vyigenga nga bagiye baratega ubwoba mbere na bamwe bahunze igihugu. Kimwe mu byo twabwiye Perezida Nkurunziza ni vyerekeye ibiregwa ku nzego z'umutekano, kugwaruka g'umugambwe uri ku butegetsi no ku gipolisi. Ubwicanyi bukogwa nabo ntibubabaza abanyagihugu gusa, ataco bazira, ariko bushobora gutuma ibintu biyangara. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, izo ntumwa zako kanama kawonikajejwe amahoro n'umutekano zarangije urugendo rwazo mu Burundi. Zarabonanye n'abegwa n'ibibazo biri mu Burundi. Abo nabo barimwo Perezida Nkurunziza, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, ministre w'imigenderanire n'amakungu mu Burundi, abaserukira imigambwe hamwe n'abaserukira ibinyamakuru. Barabonanye kandi nabo mu mashirahamwe yo muri societe civile hamwe n'abaserukira amadini. Izo ntumwa zaciye zija Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia, aho bategekanya kubonana n'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'umwe bwa Afrika kuri uyu wa gatandatu. Umuhanuzi adasanzwe wa Ban Ki-moon, Jamal Benomar, nawe nyene ari mu Burundi. We n'umugwi wiwe bari kumwe bazokorana n'impande zose zegwa n'ibiba mu Burundi mu gushigikira ibiganiro hagati y'Abarundi hamwe no gufasha gutorera umuti ibibazo bijanye n'umutekano vyashikirijwe. Hano muri Leta Zunze za Amerika, abanyagihugu bo mu gisagara cha Washington no mu micungararo yaho biyugaraniye mu mazu gushika ubu mu gihe bari mu bihe bidasanzwe vy'urubura ruvanze n'umuyaga mwinshi bimwe bita amaneje mu Gifaransa. Abajejwe kugendereza ibihe bamesha ko ugo rubura canke ayo maneje rubaye urwa mbere rwinshi, bakaba biteze ko ruzova mu mazu ku munsi wa bazova mu mazu murababarira ku munsi wa Mungu, mu gihe vyoba nk'uko abajejwe ibirere babitegekanya. Muri iki gihe rero abantu bose, ibikorwa byose vya leta vyose, imirimo yose yarahagaze gushika ku munsi w'Imana cabure no ku munsi wa mbere. Mu gihugu ca Nigeria, igitero cagabwe ku miringoti y'ibitoro mu ndwi irangiye mu ntara ya Delta ya Niger vyateye umutima ubwoba abanya Nigeria. Bafise ubwoba kubwo bwizi bwa nabi bushobora gutuma amahinguriro y'ibitero mu gihugu agira ingorane. Nta uritirira ivyo bitero, ariko vyakozwe inyuma yaho sentare yo kumugwa mukuru Lagos isohoye umutahe wo gufata uwahoze arongoye abadurumbanya leta azwi ku izina rya Ekpe Mupolo batazira Tompolo. Uwo Tompolo niwe ubwa mbere yagize uruhara mu gusaba ko abanyagihugu basanzwe bagira ico baronse mu mwimbu w'ibitoro uva mu ntara zihingurirwamwo ivyo bitoro. Amakuru twabateguriye nahagarukiye, mubandanye mukurikirana amakuru abandanye.
turamushimiye mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu aricyo Kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi. Ndabaramukije gwaruka namwe bakunzi bibiganiro byijwi rya Amerika. Ugucandagisha ibibondo hamwe no kubahiriza ikiranga misi cincanco ni imwe mu nkingi amagara y'abantu abwirizwa kubakigwako. Kukaba nkako urucanco ni bumwe mu burenganzira umuntu wese ategerezwa kuronka mu bijanye n'amagara y'abantu nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ishami rya ONU. Naho habaye gutera intambwe mu bijanye no gucandagisha ibibondo mu bihugu byo ku isi, haracibonekeza ibitigiri binini by'abatubahiriza ikiranga misi cincanco. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere hoho, hari abana batigera bacandagishwa nk'uko ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF ribimenyesha. Kutaronka incanco zikwiye no ku mwanya ukwiye vyugururira indwara vuba na vuba. Vyongeye indwara izanana inguvu nyinshi, ikandukira mbere ikica n'ingoga nk'uko abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu bo mu gisagara ca Montreal muri Canada babimenyesha. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 abana barenga imiliyoni 23 ku isi ntibubahirije ikiranga misi cincanco. Inkurikizi abana bangana n'imiliyoni 2.1 barapfuye bahitanywe n'indwara zari gushobora gukingirwa nk'uko amashami ya ONU ariyo OMS na UNICEF abivuga. Mu Burundi naho ibitigiri by'ababyeyi bitabira bakongera bakubahiriza amasango y'incanco bitera byiyongera ntibirashika ku rugero rushemeye. Mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu hamwe n'izo mu ntara ya Kama y'imbo zizi inyuma, umugigo w'ukuraguza tudasize inyuma ubwinshi bw'ababyeyi batacye ku ntebe y'ishure n'isiguro z'ukutitabira incanco muri izo ntara nk'uko umugambi ujejwe incanco PEV mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ubimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu Kira uno munsi, turabira hamwe ibijanye no kubahiriza ikiranga misi cyo gucandagisha ibibondo n'akamaro kavyo. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, kazi mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mu kiganiro nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika batubwira icokogwa kugira ababyeyi bubahiriza amasango y'ugucandagisha ibibondo vyabo. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Koronka batwigisha tukabimenya dusanga no mu mihana yacu kugira nk'ababa bari mu mihana yabo babimenye babyumve hama babyiteho babikurikirane babyumvise. Abagabo cyo no bahanura nuko yebo himiriza nabo nyine kugira ngo ababyeyi batware abana kubakurikirana bagira amagara meza.
Niko iragerageza ihimiriza cishije mu bintu by'amaradiyo mu bantu mwe mu bijejwe
koza turigishanya ubufyumva acaza.
Abagabo boza baraturegura cyane uturaza abazi baradupima ntibatwanye kuko hari abagabo bavyanga nkawe ukababwira kanje ku bitaro ngo byo ni byawe
bose kwizihiza abaza baradusanga ku mitumba bakaza barigisha abantu kubera rero n'umuntu avuga ati je umwana ndamuvyaye nza kwa muganga rukagwaye ibyo gucandagisha ntumbaze mbona ko akomeye singenda. Mugabo hari igihe abantu batanga inyigisho abantu bashaka bamenya ati eh baratwigishije reka ntware umwana kwa muganga.
Ugucandagisha umwana kuratuma indwara yaronkeye urucanco itamushikira niyo bishitse akayigwara ntiheza ngo bimusinzikaze. Ugukurikiza ikiranga misi cincanco kandi kuratuma umuti utanzwe biciye muri urwo rucanco ukora uko bikwiriye mu mubiri w'umwana nk'uko abahinga mu by'amagara y'abantu babimenyesha. Umuvyeyi kugira ngo yibuke gukurikiza ikiranga misi cyo gucandagisha ikibondo yo kwisunga ifishi umwana ahabwa kwa muganga akivuka.
kuruhuka kubavyeyi batazi gusoma no kwandika bobaza umuganga igihe umwana wiwe azoronkera ku rucanco rukurikira nkuko ubushakashatsi bw'ibitaro by'abana by'i Montréal bubihanura uruhara rw'abagabo ni ngombwa mu gucandagisha ibibondo aha ni nko kwibutsa umukenyezi wiwe isango ry'urucanco nkuko ubushakashatsi bw'ibitaro by'abana by'i Montréal bubandanya bubihanura duha kanya mugenzanje Alain Yves aduha inkuru yadutohoreje muri commune Rumonge y'intara ya Rumonge kubijanye no kubahiriza ikirangaminsi cy'incanco
ukubahiriza ikirangaminsi cy'incanco zihabwa abana ni kibazo kiraje ishinga abavyeyi bo muri commune Rumonge b'intara ya Rumonge aha ni mu gihe abatari bake biboneka ko batazi incanco umwana ategerezwa kuronswa gushika ageze mu bigero nkuko abavyeyi twaganiriye babivuga incanco zimwe zimwe ziritabigwa kurusha izindi izikingira ubukangwe hamwe n'igitunu nizo zije imbere kuzitabwa n'abavyeyi kuko arizo zica mu mahimiriza cyane ibiro bikuru by'intara y'ubuvuzi ya Rumonge byemeza ko ibitigiri by'abazicandagwa bishobora no kurenga ibicijana kwijana ibintu biruko mu gihe abavyeyi batazi neza incanto zagenewe ikibondo Nadine Nihemuka numwe mu bavyeyi twasanze ku ivuriro rito ya leta byo kumugwa mukuru wa Rumonge
naho rangeza ku mezi 9 ubona cyo kijana mugejeje ku myaka 2
murazi ncacu mwana tweza kuronka kirangamise cyacu
oya kuronka batwigisha tukabimenya
Hambavu yivyo haracibonekeza umuco w'abavyeyi badahuta bacandagisha abana babo bivuye kukutamenya akarorero ni Janine Ntirandekura akibona ku mwana akwije imyaka 3 atarundi rucanco abagikeneye ibintu biruko mu gihe abaremesha kiyago badasiba kwigisha kumuhana kumuhana ibijanye no kubahiriza isango ryo gucancisha kibondo ku ruhande rw'abavyeyi izo nyigisho ntizibashikira nkuko bavyifuza twumvira ze Beatrice buntu bw'Imana afise imbyaro zibiri
mu mitumba ntabigishiriza ukirese yuzanye umwana ngaha nyene mu gitondo hakirikara nagiye bahara batanga inyigisho ariko mu mitumba ntabadusanga ngo batwigise byerekeye iby'amagara y'abana kuko umuntu yobakurikirana kwa muganga
imyitwarariko myinshi yo kwisumamwo irashobora gutuma abavyeyi batitaho kumenya incanco umwana sigaje kuronka iyo ikaba inkurikizi ikibondo kizano cacerewe igihe kirekire bigatuma kidacandagwa nkuko vyashye kiye umwana wa Chantal na Himana aba muri quartier Swahili ico baye ciza nuko abubakanye botahura ko bategerezwa kwibutsanya amasango yo gucandagisha abana ubugabo bw'abavyeyi ni yindi ntandaro y'ukudacandagisha ikibondo ku mwanya wabigenewe twumvirize uyu muvyeyi Christine Rukundo
ndese kugira nitubikurikize n'ubugabangira bwacu nidukunda kubyumba bose bamwe nahora ntetse umwana kugeza ku mwaka n'inyuma kubera n'abafisinda umwaka n'inusu nashangarukirizaho nyene
agakaye abavyeyi bitwaza baze gucandagisha umwana kwivuriro karabafasha kumenya ikirangaminsi cicanco z'umwana Ramadan nkuru nziza aba kumutumba mwange agacimbiri mbuga avuga ko naho atazi incanco zose zihabwa abana yisunga isango ryanditswemo ariko rero abavyeyi bamwe bamwe batazi gusoma no kwandika bama bacerewe ku isango kaba nkako biba ngombwa ko bibutswa n'ababanyi nk'uko bishikira Alimasi Ndayishimiye afise abana batatu aba muri quartier Swahili ico twomenya nuko umuvyeyi azanye umwana ku rucanco yarengeje iminsi 2 canke 3 adasubizwa inyuma umwete wo gucancisha abana uratuma umuvyeyi yitaho isango uko niko Zainabu Rukia aba ku mutumba mwange atubwira
cyari kigeze ndaba nkacanzana umwana kwa muganga bibondo no kwarejo bisinzikara ko kuko ari umwana muto yagwaye adashobora kumenya ati ngwaye uku wewe umubyeyi niwe wiruka ngo upfa gutuma utwe nyine umenya ati reka mpe gutwara uku ngirente kuko ntabavuga ati mbabara hangirane ushukoresha ugwe nk'ubufise nyine ukarabikora kwa muganga
tumenyeshe ko ikirangaminsi cy'icanco gitangura gukurikizwa umwana akivuka izikingira ingwara y'igitunu ubukangwe hamwe n'inkorora ya kanira zize imbere izindi tutokwibagira izikingira gasama igitigu itegwa n'umugera wa hepatite B tudasize izinyuma izikingira rudadaza hamwe n'ingwara ya mugiga nkuko bavuzi twaganiriye bavyemeza muri kino gihe urucanco rushasha rukingira umwana ubukangwe biciye mu rushinge ruherutse kwiyongera mu kiranga misi cizahora zihabwa ikibondo ku mezi 3 n'inusu gushika ubu biraboneka ko abanyagihugu bataranyugwa n'ugo rucanco kubwo inyigisho zitabashikira aho baherereye ku rugero rushimishije naho biruko inyigisho kubijanye n'icanco ziratangwa buri mu gitondo ku mavuriro tega matwi Noela Keza arongoye ivuriro rito rya leta ryo mu Kizuka
sindavyibazaho twovyibagira kuko kandi kindi tuko turigisha nk'ubu uyu munsi baronka ugo rucanco twigishanya n'izo zindi bagira baronka uwo munsi nyene uca wumva yuko bitoshobora kwibagirwa nk'ubu nk'akaruru kuno munsi aha kwivuriro baje kuronka urushinge rwa mbere rw'igitunu hamwe n'ubwo bukangwe nyene n'ubwo agasama bisigura yuko uwo munsi nico kigwa rero twebwe twazindutse ko kuva mu gatondo urumva yuko bitoshika ngo byibagirwe kwizo ncana
abavyeyi twaganiriye bo mu ntara ya Rumonge barasaba kwama baronkejwe ubutumwa bujanye n'icanco mu mihani wabo
Chancho birashika rukagira ingaruka mbi nko kumeneka umutwe gucika intege hamwe n'ubushuhe ivyo bishikira abantu bakeya cyane mu baba bicandagishije vyongeye ingorane zitegwa n'urucanco ni nkeya ugereranije n'akamaro urucanco rufise nk'uko ishira hamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha incanco zaratumye ingwara zimwe zimwe zari zigeramiye abantu ku isi zirandugwa burundu atwovuga nk'ibihara n'izindi zahora zica abantu benshi cyane izikinga ingwara y'ibigoga tetanos hamwe n'ubukangwe zaragabanije bimwe bibone ku rugero rw'abana bahitanwa n'izo ngwara ku isi nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye no gukwirikiza ikiranga misi cincanco tega matwi ikiyago twagiranye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge muganga Jean-Claude Ndikumasabo aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
muganga Jean-Claude Ndikumasabo ndabaramukije Muravye uko ibintu byifashe murashimo ko abanyagihugu bitabira ibijanye n'icanco
urucanco bataramenyera cyane ariko tuma tubigisha n'urucanco rugira kabiri rwagasama ruhabwa abana bakwije imyaka 1924
usanga kenshi abanyagihugu bitaho mwe n'izo canco mushiramwe ingufu gose ugasanga ariho zimwe zimwe batazi ico zisigura ico kibazo cyo mukivuga kwiki
nuvuga ko ari kubera intara yacu hari ahantu ifite imisozi myinshi ugasanga ni imisozi hanamye gora kugenda kubujyo kumbure byo babishika baremesha kiyago bigashika ntibashobore gushika hose mu mwanya mutoya
intara ya Rumonge iracara inshasha naho abanyagihugu baho batigize bahinduka mu ruribaza yuko mushobora kuzogira amahirwe gutera imbere mu je ni cancu mugiranije n'izindi ntara z'igihugu
kwa matwiteguye kugira ngo abo bana bose bazovuke bavukire mu mavuriro bonge baronke n'incancu zose zikenewe dufatanikanije n'abatwara amavuriro tugafatanya n'abaremesha kiyago n'abaje juntaro namadini zogenda neza kandi abana bazogoma acanda
muganga ndabakenguruki
akoze nawe
arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyaga dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo incuti namagara twumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubahiriza ikiranga misi cincanco na kamaro kavyo gwaruka nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu ni mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura ko twebwe tutigishwa ibijyanye n'incanco wumva ikosa ari ryacu
oya bavyeyi tuvugishanye ukuri iyo mugiye kwa muganga aho bacandaga ibibondo byanyu musanga muri benshi kandi bakabashira iruhande bakabaha inyigisho y'akamaro k'incanco mu buzima bw'ikibondo rero nico gituma usanga batanga ubutabo bwerekana ryari urucanco ruronswe na ryari ategerezwa kugaruka kugira aronke urundi ziheze zimukingire neza
mbaza ndakwishura
abantu barenze imyaka 20 hariho urucanco basobora kuroso
ukumenya yuko incanco nta myaka bigira kuko umuntu nashika mu zabukuru ashobora kuronswa incanco kuko wabonye yuko ingwara imusinzikaza kandi hari urucanco rwayo dufata nk'akarorero ku bihugu biteye imbere bya Buraya aho abantu bari mu zabukuru kuko imyaka iriho kandi mubiri utacigwanira bakunda kubatera incanco zikingira ingwara ya grippe kuko bibonekeza yuko abantu benshi bafa kwera iyo ngwara
mbaza ndakwishura
abana bubu baronka incanco nyinshi kuruta uko byahora kera ni kuberiye
yibonekeje kuko ikintu cyose haraba ibyigwa uko imisi igenda niko haboneka ingwara zishasha kandi zisinzikaza ibibondo n'abantu bari mu zabukuru niho rero baruravye urugero rw'abantu bapfa bivuye ku ngwara inaka canke iyindi baheza bakicara hamwe kugira batore inyishu y'ico kibazo kenshi rero ugasanga inyishu y'ico kibazo n'urucanco tegerezwa kuza kugira umukingire iyo ngwara baheza bagatora incanco ugasanga zikeze yagwirirana kandi ni kuneza ibibondo byanyu
Waruka turashishikara uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahinsiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Aje abye baraje ku ncanjo bafitse inda ico bifasha umwana caye ku muvyeyi
Abavyeyi iyo bafise imbanyi barabakingira ku ngwara ya tetanus kuko bimaze kwibonekeza yuko ari ico kibondo kivutse canke umuvyeyi wiwe bashobora guhitanwa n'iyo ngwara yari karamwibaruka nico gituma rero ugo rucanco rwashizeho mu mategeko umuvyeyi arukurikirana hama agaheza kikingira akongera gakingira ikibondo ciwe abavyeyi bamwe bakunda kuvyirengagiza bavuga ngo nta kamaro yimbambewe ahubwo ni vyiza kuko uko wikingije kumbanye zitandukanye uheze ukaronka abasoda bagukingira mbere ubuzima bwawe bwose n'ikibondo cawe kuri iyo ngwara ya tetanus
mbaza ndakwishura
Dohora twumva kwizuncancu duzoca muri kazoza mu rushinge
Oya nta shasha nzije ahubwo ni kugira bahe inguvu zibereye kandi zikwiriye kwa rucancu barabacisha mu mama akararato twanga ni ku rucancu rw'ubukangwe aho kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa 12 mu gihugu cacu cose co mu Burundi abana bo kuva ku mezi 3.5 baronshe rucancu rw'ubukangwe ruciye mu nshinge kuko basanze rukomeye kurusha ajya mama bahora bahereza ibibondo
Kiganiro nikira n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye tugeze kugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
beka ya gatabo baha muvyeyi kwa muganga kajya kerekana cyanjye iyo gatakaye iyo byifata ngo gute
iyo ako gakaye karamutse gatakaye muraheza mugasubira ku bitaro canke ku mavuriro aho ico kibondo cawe caronkejwe incacu kuko abaforoma barafise ikaye yabo bagumana bandika ko umwana wese yabaciye imbere n'ivyo yaronkejwe
mbaza ndakwishura
abana bacu bakunda kugwara ingwara zitandukanye none incanco zirakingira urupfu
incanco zirakingira urupfu kuko muramaze kubona yuko haba isekeza yo gucandagisha abana ku ngwara nk'akarino tanga y'ubukangwe kuko babonye mu mihingo itandukanye y'igihugu imwe imwe aho iyo ngwara yasubiye kwibonekeza ugasanga baratumye ko kivunga abana bose bo mu rungano rukenewe kugira babakingire kuko bazi yuko iyo ngwara isinzikaza ubuzima bw'ibibondo na cyane cyane bashobora no kupfa bivuye kuri iyo ngwara rero incanco n'ubuzima icanco irakingira urupfu ku bana bose iyo bazironkeje nk'uko bitegerezwa
arakoze muganga nitamunyana kuri zo nyishu ahayugwaruka nubunyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti namagara abanywanyi bacu umunywanyi wacu wa mbere ni Meshake wo mu rugombo mu ntara ya Cibitoke avuga ko agwaye ingwara yo kurukoba bita isununu abazingene yo yikira muganganita muduhera inyishu y'umunywanyi
udusununu dutegwa n'ibintu byinshi rero ubwa mbere no guhimiriza kwiruka kwa muganga umuntu akaraba ubwa mbere aho duherereye ukuntu tungana hama mukayaga n'umuganga bega twaje gute byatewe n'iki kuva ku myaka ingahe watubonye ngaho rero biraheza bikorohera umuganga ukuntu yo gufasha mu kukuvura
Nwanyi wacha gira kabiri ni Cedric Nzeyimana abazati. Iyo umuntu yavunitse mu injiriro y'ukuboko mu bitugu akabimarana imyaka myinshi. Hari ingaruka na cane cane yavunitse akiri muto. Abandanya abazi inyifato yogira. Muganga Munyana twishurire na Cedric.
Ingaruka dozo ntizibuze kuko mwumva yuko hari mvune
rya gufa n'ikicubase nkuko ryategerezwa nuko rero bishobora gutuma umuntu arika arahindukira canke arika arakora utukogwa yumva ababara cane canke ugasanga rirasiye gufatana ukuri tategerezwa kumera hama ntugishobora guhindukiza ukuboko nkuko uvyipfuza iyo mvune rero ga Cedric Nzeyimana ukaburifise kuva ukivuka birasabwa yuko ubonana n'umuganga agaheza akagutuma iradio akaraba ivyo nonekaye canke akaraba ko yo bajya risubije yo nyene mu nzira
Turashimiye Meshake na Cedric Nzeyimana n'abandi tudashoboye kwishura uyu munsi nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uheza kugoka ibigori bikera bikubwiye iki
Hajya umuntu agiye mu murima wiwe agasarura bitarera hanyuma munyuma abandi bavyereje akagenda kubagurira mu nyuma cyane ndumvuga yuko arahoya nawe ugenda kubigura
bikubwiye iki
Nuko vuga yuko nk'umuntu ushobora nk'ubudufate ukanka kugura nk'ibintu byiwawe ukoresha ubwawe mugaba ugacuja kwiba uri kuvuga ngaho ubabonaniwe no kugura ibyiwawe ugacukura ibyo utanga ureka gukora iciza hamugaruhira kugwa mu ngorane
bikubwiye iki
nuko baguhanuye keshi ari nk'abavyeyi n'ababanyi bakaguhanuza bikanka wagiye nko mu ngeso mbi z'ubusambanyi bagaca basanga utwayinda nca nibaza yuko uheza guhemuka kabwiye mu ngorane ntangere kandi imana yari yaguteguriye kazoza keza
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uyu munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kubahiriza ikiranga misi cincancho zibibondo n'akamaro kavyo nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico terera canke mubaza kwandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 79 90 37 90 canke kuri 68 31 51 51 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro na hubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.